Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse inshuti mwese muduteze amatwi ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM ni FM metero 104 n'ibice bitatu, canke kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri site yacu internet ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio 5. Ikaze mwese.
Bicho twosana no kwabana ko ubunye bidegenze ubwo twabana bwabare kuri bifuza yuko abana baha ubwo burenganzira kuja ku ishuri kuna kare nagateka kabana no kuri kuja ku ishuri.
Uyo numuvyeyi w'umwe mu bana b'abakobwa bo mu ntara ya Kirundo barekuwe n'inzego z'ubutungane, asaba abo bana gusubizwa mu ishure n'uburenganzira bwabo bukubahirizwa. Nimwe mu nkuru tubafitiye mu kanya, mugume ku radio yanyu. Ture ku nkuru yerekeye igipolisi cy'Ubuganda cyaraye gitanze ikiziga cy'umugore w'umunyarwandakazi yari yibungenze, bikavugwa ko yitavye Imana aguye ariko ariruka ahunga abasirikare b'u Rwanda bari ko baramwiruka ko we n'abandi bababuza kujabuka baja mu Buganda. Ni inkuru irambuye dushikirizwa na Ignatius Bahizi.
Ukurikije icyegeranyo cyasohowe n'umuvugizi wa polisi yo mu burengerazuba bw'igihugu Eli Mate, uwo mugore witabye Imana yitwa Mukarugwiza Elizabeth w'imyaka 37 kandi akaba yari atwite. Polisi ivuga ko uwo mugore kimwe na bagenzi be birukaga kugira ngo bacike igisirikare cy'u Rwanda cyabirukankanyaga kibabuza kwinjira muri Uganda aho bazaga guhaha. Ngo muri uko kwiruka, Mukarugwiza yananiwe bitewe n'uko yari atwite, bityo agwa hasi ahita apfa. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bari bari n'uwo mudamu baza muri Uganda, bavuga ko bamurushije amaguru bw'igisirikare cy'u Rwanda cyari kibari inyuma, ndetse ngo akaba cyabirukankanyije kikabageza ku butaka bwa Uganda.
Bamwirukanse tugurutse turi mu Rwanda, umusika duhamagaye twirukankira mu Buganda, we aratsikira agwa mu Buganda. Akimara kwikubita hasi, umusirikare yohereje umuntu tutazi utambaye tene amwakiranga mu buntu. Iranga muntu bayi mukuyemo mu
gwe umusirikare yaje noneho umutwe twa twicaho numu abugara ave mu Rwanda, noneho arangije umusirikare aza ari kutwirukaho sirikare uvuga ngagiye kuturasa, noneho mu kuturasa agiye kuturasa ahitagira umugore arazamuka gutya ahita go hasi, twe natwe ntatwanyuze hantu hamwe. Noneho umusirikare abonye aguye anyura asubira inyuma ari kwiruka, yatugejeje hejuru mu gasozi nyine ni Buganda n'ubundi niho yari yageze. Tugarutse gufata gushaka inkweto zacu twari dutaye, none dusanga yaguye turamwubwira tumushara handi kubera yaraguye mu nkomo mu muhanda nkomo.
Ukuri inzego z'umutekano mu ntara ya Gisoro ihanye urubibi n'u Rwanda kuri umupaka wa Cyanika, bwana Peter Mugisha nawe yavuze ko umusirikare w'u Rwanda wirukankanyaga abo bantu bari barimo uwo mugore wapfuye yingiye metero 200 ku butaka bwa Uganda.
When she was trying to enter Uganda to look for food, the soldiers of Rwanda followed her.
Ubwo yageragezaga kwinjira muri Uganda gushaka ibyo kurya, umusirikare w'u Rwanda yamukurikiye amwirukankanya yinjira muri Uganda hafi metero 200. Kubera ubwoba bwinshi uyu mugore yagize kandi yari anatwite, yaguye hasi arapfa. Ababibonye baje kubwira igipolisi cyacu, nuko kijya kumutabara umurambo kiwukurayo. Uyu mukuru w'abashinzwe umutekano yanemeje ko umurambo waraye utanzwe ugahabwa agenzi babo ku ruhande rw'u Rwanda. Nyamara ariko ikinyamakuru cya Leta y'u Rwanda The New Times uno munsi cyasohoye inkuru ivuga yuko uwo mugore akimara kugwa hasi abantu bagerageje kumwihutishiriza mu ivuriro, nuko igisirikare cya Uganda kikababuza. Icyo kinyamakuru cyanabeshuje amakuru yuko abanyarwanda baturiye umupaka wa Cyanika bafite ikibazo cy'inzara, ahubwo ko ari bo bahahira bagenzi babo muri Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi yuko umugabo wa nyakwigendera ari umukozi wa leta wishoboye ku buryo umugore we atakifuje kuza guhaha muri Uganda. Ariko ku ruhande rwa Uganda, bwana Peter Mugisha yavuze yuko ari nta basirikare ba Uganda bari hafi n'umupaka w'u Rwanda. Hanasohotse amafoto yerekana abakozi b'umuryango w'umusaraba utukura bo mu ishami rya Uganda bagerageza kuzanzamura uwo mugore. Mu cyegeranyo umuryango w'umusaraba utukura wasohoye, ukuriye muri iyo ntara ya Gisoro yavuze ko polisi ya Uganda yabahamagaye kujya gutabara uwo mudamu bamuha ubuvuzi bw'ibanze ikimara kubwirwa yuko hari umugore waguye hasi mu kibaya acya mu nzira zitemewe kwinjira muri Uganda. Ati akaba baragerageje gukora uko bishobotse kose nk'uko inshingano zabo zibisaba gukiza ubuzima ariko ntibyashoboka. Busanzwe abantu baturiye imipaka barahahirana kandi abanyarwanda benshi mbere y'uko igihugu cyabo gifunga umupaka kikanababuza kugaruka muri Uganda bari basanzwe binjira muri Uganda mu majana buri munsi guhaha, gushaka akazi, kwivuza no kwiga mu mashuri ya Uganda. Ariko ubu akaba batakiza ku mugaragaro ahubwo akaba bakoresha amayira atemewe kugira ngo binjire. Uyu mudamu w'umunyarwanda wari kumwe na nyakwigendera uvuga ko aba mu gashyirahamwe ko kuzigama amafaranga ko muri Uganda bita ikibina.
Inaha tuba mu bibina kandi tukambuka akaba ariho tubona amafaranga yo kubitera, tukabona n'iki n'amafaranga yo guhahira abana bacu. Bigiye kuba nabi ahubwo akacu twe turabomara n'amazu kuko ntago naba narabonye ibihumbi bitanu ngo njewe ngufunge umupaka njewe ngo nicwa n'inzara uri kurya. No.
Hashize hafi ukwezi kose u Rwanda rufunze umupaka warwo ku bicuruzwa bituruka muri Uganda kandi abanyarwanda banaburirwa kutagaruka muri Uganda. Uganda yo yavuze ko itazigera ifunga umupaka wayo ahubwo Perezida Museveni agira inama abanyagihugu gushaka andi masoko anababwira ko agiye kubafasha gushakira amasoko mu bindi bihugu nko muri Ethiopia. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika. Ikibazo cyo gusubira mu ishuri ku bana baraye barekuwe ni nyuma y'ikibazo cerekeye isibanganwa ry'isanamu y'umukuru w'igihugu mu bitabo by'ishuri cyo bagisa n'ikitaradadanuka. Ni mu gihe bagenzi babo barekuwe ubwa mbere bari bamaze iminsi basaba kwinjira mu mashuri ariko ntibemeregwe kwiga. Umwe mu bashingwamanza babo avuga ko atakintu na kimwe cyo babuza kwiga, asigura ko icaha bakurikiranwa ko kitabagirira. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abana batatu bari basigaye bafunzwe bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu bamaze kurekugwa kuri uyu wa gatatu. Ku mugoroba abavyeyi babo bashikirije ko icyifuzo cyabo nyamukuru ari uko ubona abana babo basubiye mu ishure
kuko aba a nibo bajiji bejo, nibo bamenyesha makuru bejo, nibo bamustantere bejo, none bati ariko bariga bazo ntaco bamari.
Tubasabira amahoro kuko boronka amahoro bagasya ku ishuri bagasubira ku ishuri nk'abandi bakikana n'abandi ko bagatera imbere nyine bakaguma bi mugabo. Kandi ibintu ndimo ndababwira ni kubera huko ntibazosubira inyuma kubera ibibazo abandi bari mu bibazo nabo batabikoze. Ababyeyi bariya nyene abarezi babo bakasubiriramo kubera batavyize bakashobora bakamenya nk'abandi bakimikira mu munani. Ivyo rero nivyo twabasaba Imana izobahezagire ibaho mu
ntabyo tuzi. Mwebwe nyene mujejwe intwara mujejwe ubutungane nk'uko mwatugirije imbere n'ubundi ni mwebwe muzobikurikirana kurikirana abana bakabandanya amashuri bakika.
Icyo cyifuzo bagishikirije mu gihe abagera kuri bane bari bababanjirije mu kuronka umwidegembyo w'agateganyo bamaze iminsi batonda ku ishuri ariko ntibakigwe. Uyu ni umwe mu bavyeyi babo.
Ego ku ishuri ntibakiriye kuko tumaze iminsi twarongera ku ishuri kuri ashuri kwiga barongo uburenganzira bwo kwiga kubera ubutungane bwagashoboye kubarekura ariko gushika ku ishuri ntibakiriye bacaba basubiza inyuma. Etumwe gitumwe tubajije bavuga yuko ngo barindiriye
guhikwa zonza gukorana ku nk'inzego z'uburezi kuri komine no ku ntara bityo twasaba no kw'abana ko ubunye bidegenze ubutumwa bw'abarekuri twifuza yuko abana baha ubwo burenganzira kuja ku ishuri ko nagateka k'abana no kuja ku ishuri.
Maître Prosper Nyanzira, umwe mu bashingwa manza abunganiye abo bana mu vy'amategeko, asigura ko ibihano vyo ku ishuri bitoza umwanya atacakira abagira mu vy'ubutungane.
Mu bisanzwe umuntu yohanwa ari uko bigaragaye ko ikintu yagikose, mugabo mu gihe bitagaragaye akaguma amazina akaguma gukeka gukekereza, ni ukuvuga yuko icyo cyaha kitaba gishobora kuhagira umuntu.
Uwo mushingwamanza abona ko ingingo yo kurekura abo bana itafashwe kugira baje mu ibarabara. Twagerageje kurondera umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo kugira turonke umuco ku bigiye gukurikira irekugwa ry'abo bana, haba ku biro byiwe cyangwa ku matelefone yiwe ngendanwa, ntitwashoboye kumuronka. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco. Dukubitire muri Congo naho impunzi z'abanyekongo ziri muri groupe ya Bijombo mu karere ka Uvira, intara ya Kivu y'Epfo, zivuga ko zugarijwe n'ibibazo birimwo inzara ndetse no kutagira amazu yo kubamwo kubera intambara y'amoko yabasenyaguriye ibyabo mu mwaka w'2018. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo iUvira.
Abaturage bo mu Bijombo bahuye n'intambara zo mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize 2018 bari guhunguka, bataka inzara bari guhura nayo itegwa n'uko batigeze bahinga kubera bari bamaze iminsi mu buhungiro mashamba y'itombwe mu misozi yunamiye Uvira ndetse n'Ifizi. Rushambwa Matias n'umwe mu mpunzi zo mu Bijombo aragaruka kuri iki kibazo cyugarije impunzi zahungutse.
Abantu barahunze batandukana naho bari batuye bose, bagenda baje kure yaho bari bakuriye guhinga. Igihe cy'ihinga sezo yo guhinga yonyine igaragara kuko bayitakaje. Kuri ubu ngubu aha basubirayo ntibahaye barya, babuze ibyo kurya, babuze naho bahahira, kuko aho bakuriye guhahira ni kure yaho bari bakuriye kuba baronka ibyo kurya. Icya kabiri, umutekano mukeya w'ahantu bagiye guhahira, uwo nawo utuma abantu batabona aho baje guhahira bafite inzara. Ukabona kuko habayeho ubushobozi, habayeho abantu bagira neza babonese, kandi umutekano waratangiye kugaragara ari muzima. Kubera iyo nzara ibiribwa bigaragara kuko ari bifite agaciro karekare, kandi ako gaciro karekare ntibafite ubushobozi bwo kugenda babyigurira. Impunzi nta mafaranga ifite no kurunga ibyo byo kurya abigona bigoye.
Bigugwa gute urebe?
Ubu ngubu urareba bapima ku bintu byitwa ngo ni bumba. Iyo bumba bayigejeje ku 15,000. Kandi ibyo 15,000 ni hafi dolari 10. Muri ayo madolari 10 kuyaronka ku muntu w'umuturage wahunze nacyo ni ikindi kibazo.
Abo baturage bari guhunguka basura mu mihana yabo bari batuye mu mwaka ushize imbere y'intambara ya Mayimayi na Twigwaneho, bemeza yuko bahura n'ibibazo byinshi iyo bageze mu mihana yabo kuko basanga amazu yarahiye ndetse n'ibigo nderabuzima byarasenyutse. Mugabe Patrick ni umuturage wo mu Bijombo.
Abana bunyene ntibaza biga kubera amafaranga, abazazi bose bunyene na ndakindu bafite ni mbuzi, haba n'amahuzu ndayo bafite, haba n'amasomo yarahiye, haba n'ibitaro. Turiko turasaba amaonje baze kutufasha, bafasha abantu bose badushakire financement ya hopitale ya Gatanga na masantre de sante kubera ariho bibazo byo kubyara by'abagore.
Gatete Amisi, umuyobozi wa Masango aganira n'Ijwi rya Amerika, yatubwiye yuko bamaze iminsi bakora ubuvugizi mu mashyirahamwe akorera muri Uvira, ariko akaba ari nta nkunga yari yabaha muri ibyo bibazo bibugarije.
Iwacu baravuze ngo ni ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cyo kubura ibarabara,
ngo nicyo cyatumye batazamuka ngo bagerere ya ruguru. Hari ayandi maonije afasha abantu nyine ku buzima ka NRC, niyo yari iriyo yari kwandika abantu ngo izabahereza ibyo kurya, ariko kugeza none umunsi ntabyo turabona.
Ruturutsa Jacques ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya Depay rikorera mu misozi miremire ya Groupe Mabijombo, avuga yuko bakomeje gukora ubuvugizi ku miryango itandukanye ikorera muri Congo kugira ngo ishobore kugoboka izi mpunzi zimaze umwaka wose zarahunze ariko zibura ubufasha ubwo aribwo bwose.
Ubufasha bwacu kuri none nta mishinga dufite yafasha, ariko mu Bijombo nibyo hari ikibazo gikomeye kuko intambara zarabaye abantu barasenyewe, ibyo bari barahinze cyangwa bari barahunitse byose byarangiritse. Muri icyo rero cyo dukora kimwe n'abandi benshi ntekereza ko bahatekereza kuri Bijombo ni ugukomeza ubufasha bwo kuja mu ma organisation ashinzwe ubutabazi OCHA n'izindi kugira ngo bashire ikibazo cya Bijombo muri agenda zabo, barebe babari bwo abaturage ba Bijombo no gukomeza kushakisha uburyo ubufasha bwatuma abantu babaho, abantu bavungira bagatura muri Bijombo, abantu bongera bagahinga, ariko igihe batarabona ibyabo hakaba hari ubufasha ngo bw'ama bw'ama organisation akora muri sekiteri y'ubutabazi.
Ishyirahamwe rya OCHA muri raporo z'umwaka ushize w'2018 ryagaragaza yuko impunzi 39,000 zari zimaze guhunguka zisubira muri Groupe Mabijombo kuva intambara zishingiye ku makimbirane y'amoko zaduka muri iyi Groupe Mabijombo mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize w'2018. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radijwi rya Amerika. Ku igenekerezo rya 11 ry'ukwezi kwa gatatu, amashyirahamwe 18 y'Abarundi adaharanira inyungu za politike, ayo bita societe civile, yarandikiye ikete perezida wa komisiyo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, Musa Faki Muhammad, musaba gufata mu minwe mu buryo bwihuta ikibazo cyo kubandanya ibiganiro bihuza Abarundi bisa n'ibyahagaze. Armel Niyongere ari mu bateye igikumu kuri iryo kete, aratubwira ukuntu biteze kwishyira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kanya.
Twege twaranditse amakenga dufise ku nyifato y'ingene ibiganiro byadindiye, turavuga yuko abantu birirwa baricwa, abantu birirwa baranyuruzwa, abandi bakirirwa barabura irengero ryabo. Ibyo rero tukavuga duti mu gihe amakungu atohaguruka kugira ashobore guhagarika ibyo bintu mu kugira gushyira ibiganiro, mu guhamagara leta ngo iganire n'abatavuga rumwe nayo kugira haboneko umutekano mu gihugu, yuko ubwo bwicanyi buzokongerekana kandi Abarundi bazuguma ko baricwa atana kimwe kizova mu matora ariko aratunganywa, kuko ari amatora yerekana neza yuko adahuza atazobahurikiyemo bose.
Albenda, hariho Abarundi benshi b'incabwinyi bavuga ko muri iki gihe batabona ikintu ayo mashyirahamwe azoshobora kurangura mu gihe abategetsi bo mu ntara bazi neza cyane rwose Burundi, ikana n'ibibazo by'Abarundi batashoboye kugira icyo bafashije mu kiringo cy'imyaka ibiri, abo mu babwiriye
genewaza yuko abantu batokwihebura, kuko uri karasaba utwebwe turiko turasaba dutakamba tubona ingene Abarundi ariko barahohoterwa, ingene ubwicanyi buriko burongerekana, ingene inyifato ya leta usanga abategetsi bakoresha imvugo irengeye yo gutukana. Tukabona duti mu gihe tuguma turiko turabwira abo bose bafise uruhara mu guhagarika ibiriko biraba, mu gutorera umuti ibiriko biraba, twebwe tuguma tureza amaboko ngo twihe inyishu, aricyo gituma tubaza yuko ibyo turiko turavuga bishobora gutuma abo bategetsi bose bibaza yuko atacyo bokora cyangwa barindiriye ko bajya bakora. Turerekana neza yuko nyuma y'imyaka ine atakintu na kimwe cyakozwe n'akarere, aricyo gituma umukuru wa komisiyo umwe bwa Afrika yogerageza kugira icyo akoze akoranye n'ishyaka mpuzamakunguni kugira ibiganiro bisubire, kuko batevye bazosanga Abarundi batavuga rumwe abarundi bashavuye n'ibi bintu biriko biraba bafashe indi nzira acyo gituma dushaka kwanga yuko hari abantu bafata inzira y'ibirwanisho kandi hariho amakungu yari hayimirije kuva kera yuko tuje mu biganiro hoje abarundi hoje mu biganiro
hari kandi almeda n'abarundi bavuga ko impera n'imperuka ibibazo by'abarundi indyane za politike zizorangizwa n'abarundi ubwabo atari abanyamahanga bavugwa canke ibihugu byo mu mahanga canke ayandi mashiramwe
ibyo ababivugani baza ko bavuga bari kumwe na leta kuko igihe abarundi basaba yuko babahuzwa n'amakungu n'akarere ni kwerekana yuko mu Burundi batashobora guheza ikibazo c'iwabo mu gihe abarundi birirwa barahunga mu gihe abarundi birirwa baricwa mu gihe amatohoza y'asenari mu makungu mana byaha yuguruwe kuri leta iri ubu sinibaza yuko iyo leta ishobora gutorera umuti w'amatate ari mu Burundi
ariho
rero ayizuzo dusaba yuko amakungu yotabara akaja hagati yabo bariko baratata
reka tubuvije icyivyo cyashikirijwe no mutumire wacu professeur Paul Nkunzimana avuga cyane cyane ku kibazo cy'amoko mu Burundi eka n'ico kibazo cy'Arusha avuga ko kenshi na kenshi abanyapolitiki bashaka kugabura ubutegetsi kandi bisunze ibintu by'amoko avuga ko mu bisanzwe bidakwiye kubaho
igitero n'izindi ngorane na cyane cyane nuko ibyo abakoloni bazanye ari byo dukoresha muri iki gihe nibyo bategetsi bakoresha muri iki gihe kandi nibyo n'abashaka ubutegetsi nabo nyine bakoresha uba bo naciye mfatira kuzekere cyane cyane amasezerano y'Arusha guzeke Burundi bavuga yuko abahutu bafata igice 30% by'ubutegetsi hanyuma abatutsi bagafata igice 40% urumva icyo ni cya kibazo nyine urumva ikibazo rero uko cyatanguye mu kinjana cya 19 niko n'uki kibandanya amasezerano y'Arusha mu Burundi abandanya ikibazo cyo kuvangura amoko kwebwe nkurikije nkuko nabivuze ubushakashatsi nakoresheje n'uburyo nakoresheje amasezerano y'Arusha 20% ni cya kibazo cyo kuvangura amoko iyo nta muntu n'umwe yuvuga ko atari kuvangura amoko ni ukuvuga yuko ikintu kigenza ikintu ukurikije amasezerano y'Arusha kandi yashyize ku mukono hariho n'abaserukira ibihugu rutura hariho n'abaserukira vya nzego Banki Mondiale niho yarari abaserukira ari nacyo cyane hariho umukuru w'Amerika Bill Clinton yasinye mu mwaka w'2000 niho yarari urumva rero n'ishyirahamwe ry'abanyemari b'u Buraya niho bari urumva rero ibyo by'amoko rero birabandaya muri iki gihe n'amasezerano y'Arusha kubyaha ku Burundi n'amasezerano yo kuvangura amoko nkuko kuri nabivuze ni ukugabura ubutegetsi bakoresheje ayo moko yashyizeho n'abanyamahanga
Almeda niyongere muvuga iki ku byashikirijwe na Professeur Paul Nkunzimana
mu byashikirijwe na Professeur Paul Nkunzimana mu by'ukuri urabye iby'amasezerano ya karavuga z'Arusha ko byashyizwe imbere y'amoko nuko hari amatati y'amoko icyo ubu rero tukavuga duti abo bashaka gukura amasezerano y'Arusha n'abashaka kudusubiza muri cya kibazo cy'amoko ubu kitariko kirahera mu Burundi kuko uravye kuva mu kwa kane mu mwaka w'2015 igihe hatanguye kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kidahuye n'amategeko ubejare kanyereza yuko atavangurwa ry'amoko ryariho naho uko hari abari mu mugambwe ku butegetsi hari abari mu bwoko bw'umukuru w'igihugu bose bahungiye rimwe baba batari bwoko bw'umukuru w'igihugu ariko warabona neza yuko leta y'u Burundi bashatse yuko ikibazo cyo ikibazo cy'amoko mu gutuka bamwe bamwe ati ndukurikira za Mujeri yagatuka abantu kugira aberekane neza yuko hariyo ubwoko bw'ukwirukana ariko bituma rero tubaza yuko twa tuvuga duti tugaruke ku masezerano y'Arusha kuko aya masezerano y'Arusha yaratoreye umuti w'amatati yari mu Burundi yarajanye n'amoko
muri ko murabandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika Emile mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri ga Emile
mba muri Australia hano muri Brisbane ni homba
yego Australia murafise akazi akandi kazi ninde
akandi kazina ni Simbarakiye.
Simbarakiye duga kwijambo kibazo cy'imvira.
Murakoze cyane kumpa aka kanya ngo mbaze aka kabazo uyu mushinga ntaye Armelle Niyonge.
Yego.
Jewe ariko muwanze mu ntavure kuko jewe ubundi iyo ndiko ndavuga ikintu iyo ndiko ndatanga icyumviro cyangwa iyo ndiko ndabaza harahigihe usanga nkumba jije umenga fashe nkuko no bampengamye ariko rimwe na rimwe umuntu ni byiza ko umuntu avugisha ukuri uko ibintu biri cyangwa uko abibona nubwo yoba atabishigikiye rero kenshi na kenshi iyo muri ko muravuga ingorane zoba ziri mu Burundi cyangwa ziri mu Burundi mugomba kugigereranya nizo nizo mukahise zo mu 93 hanyuma n'ibiganiro byo babiriko biraba ubu mugagomba kubigereranya n'ibiganiro byo mu 93 by'ingorane zo mu 93 jewe rero nka nibaza yuko ariho bigorera kuko ibyo biganiro ingorane zidasa n'ibiganiro ari nacyo gituma bitakwiye gusa cyangwa bitakwiye gukorwa kumwe. Ikindi kibazo umushinga nahe nagomba ko yumfasha ntabwo abona ko ingorane ziri uwo munsi mu Burundi ni ziri mu gihugu kibanye cyacu tukunda cy'u Rwanda ko zisa biraboneka ku bande rw'iwanje ndiko ndaraba ni by'ukuri biraboneka ko u Rwanda n'u Burundi bifise aho bitandukaniye leta y'u Rwanda by'ukuri iritaho iterambere cyane gusumba mu Burundi kandi igihe imperuka yo mu mirongo muri 2012 no mu Rwanda narahaciye ngenda muri Kenya narabonye ko u Rwanda rutangana serivisi gusumba mu Burundi mugabo mu Burundi naho icyo basumbya u Rwanda urabona ko leta yaho yitaho ibintu byo kunganisha ubwoko no kunywanisha ubwoko no kuvuga ibi ama ofisi yose ugiyemo mu Burundi ubwoko bwari bwo bwose bwisangamwo.
Ikibazo
none rero ikibazo hakaca haba rero nibyo abarundi n'abanyarwanda bahuriye ko nayo mareta ahuriye ko nubwo jewe noba ntabizi neza mugabo kuko ntariyo iyo twumvirije amakuru avugwa mu Rwanda nayo mu Burundi birasa nk'akaruru no guha akaruru no tanga ndiko ndiruka nyaruka ndavuga yuko nko kubiringo baravuga bati Petero Nkurunziza yagiye kwitoza abanze kwirukana abanyepolitike mu Rwanda naho hakavugwa bati Mutama Kagame nawe kugira kinde nuko yabanze kupfunga Diane Rwigara.
Yego reka guhe inyishu ku kibazo cya mbere ndabona ikibazo cya kabiri gisane cyumvira mufite mwebwe ka Armelle Niyongere kuri ibyo bibazo bibiri duga ku ijambo mu kanya gato.
Reka mbere ikibazo cya kabiri kuko icya mbere ntacyo numvise neza byacitse.
Ndagusiguriye mu kanya.
Yego ikibazo cya kabiri nibagiye ko ari icyumviro yatanze kuko nitwari ko turavuga ibyo mu Rwanda two tuvuga ibyo mu Burundi niba mu Rwanda bakeneye ibiganiro setfo bisaba twe turamashyira hamwe y'abarundi turamashyira hamwe yo mu Rwanda cyanke nta turabanyarwanda rugira dusabe ibiganiro cyane tubone yuko politike yawe ikeneye ko abantu bavuganira kiraza ko yacyari cyumviro ciwe nogerageza kumva icyo yavuze ku cyambere
avuga cyane cyane ko hariho abasaba ibiganiro muri iki gihe kandi ibintu byatumye haba ibiganiro muri 93 bitandukanye n'ubu akabavuga ko muri 93 abanyagihugu bonyine ari bo bisabiye ko umukuru w'igihugu bari bitoreye agandaguwe akaba ari bo basabye rero ko ibintu bihinduka akabavuga ko ayo masezerano yarusha bavuga atari amasezerano y'abanyagihugu tugakwijamo mu kanya gato.
Amasezerano yarusha n'amasezerano y'igihugu kuko twe tuvuga duti mu gihe bariko bahanyanga amasezerano yarusha baba bariko barahunyanga ibyo abarundi bumvikanye bishobora kutugarukana mu njyane z'amoko aribyo byatera uyu muti n'amasezerano yarusha ariko bituma dusaba duti yaba umukuru w'igihugu yategeza kwisunga amasezerano yarusha kuko baravuga yuko adashobora gutwara ibiringo bibiri cyo tuma rero ibiganiro bisubira gutangura kuko ababisaba bari hanze bamwe kuri kigwa n'ubutegetsi bw'ubujumbura aricyo gituma bisaba yuko haza umuhuza, haza umuhaza hagati y'ayo matati akisu.
Aone na rero turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatani Washington DC mwari kumwe na Aurélien Itangishaka. Tubandanye kwararika kumviriza ibiganiro n'amakuru kuri site ya internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.